Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu na Christine Kamikazi.
Ndabarumukije ntongera ndabahikaze nshuti nanwe bagenzi mugiye gukurikira ano makuru y'iwacu. Amakuru mukurikira muciye ku buhinga bwa none bwa internet kuri westatu akaburungu iwacu akarongo burundi akaburungu org. Amakuru y'iwacu tubateguriye kuri uyu wa kabiri agize n'ingingo nkuru zikurikira. Washingwa manza bahani Bujumbura co kimwe n'ishirahamwe riharanira hagateka k'abafunzi ba BDP babona ko ingingo y'ishamwe mpuzamakungu y'abashingwa manza batagira imbibe Avocats Sans Frontières yo guhagarika ibikorwa byaryo hano mu Burundi bizogira ingaruka kuri bantu aho nikora bahora bafashwa n'iryo shirahamwe mu kwitura ubutungane mujanye n'indero. Naho abigeme bo mu idini ry'abisilamu ngo baraheba amashuri ku rugero runini ngo amatohoza yakozwe ku banyeshuri barenga ibihumbi bibiri ibice 49 n'ibice 4 by'abigeme ngo barahevye ishure nayo imuyinga abagendana aho muga basaba gushigwa mu nzego zifata ingengo. Ido ni dore mu kanya bande mukurikira ano makuru y'iwacu. Ndasubiye kwa ikaze mu makuru. Hano makuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane aho urwego rw'abashingwa manza bahani Bujumbura rubona ko ingingo y'ishiramwe mpuzamakungu ry'abashingwa manza batagira imbibe Avocats Sans Frontières yo guhagarika ibikorwa ryahora rikorera hano mu Burundi rizotuma abantu nikora bahora bafashwa n'iryo shirahamwe mu kwitura ubutungane badasubira kuronka uko bitura ubutungane. Maitre Salvatore Kiyuku harongoye urwo rwego rw'abashingwa manza bahani Bujumbura agasigura ko Avocats Sans Frontières ryahora ritanga fashanyo kugira ngo abantu nikora baronke abashingwa manza baburanira agasaba ko leta yoca itangaho uburyo bwo fasha ko abo bantu nikora bazoronka uko bitura ubutungane. Salvatore Kiyuku arongoye urwego rw'abashingwa manza bahano ibujumbura.
Ibyo rero birafise ingaruka ko dufasha ko bahora bafasha birafise ingaruka no ku butungane na cyane cyane yuko bafasha abantu nikora abantu batajyase uburyo bwo gushikira ubutungane. Abo rero bazogira ingorane nini rwose kuko izobagora ingene bashikira ubutungane ingene bitura abashingwa manza cyane cyane twabahanura Avocats Sans Frontières yaduha agafashanyo gatonya iyo abashingwa manza baja kubahanura. Ibyo bizoca bigabanuka twabafasha kwandika imanza tukabafasha kuja mu masentare tukababuranira tukongera tugakurikirana izo manza gushika zihere. Ibyo byose rero ubu bizogora abo bantu abonikora ingene babikora abonyine. Ubwabo twebwe natwe mu mabanga yacu turafise itegeko niko novuga ridutuma duteza gufasha abo bantu aho nikora mugabo ni benshi natwe dushobora kubafasha bose kuko nta buryo dufite tuzogerageza dufashe abo dushoboye abo tudashoboye nabo uko bigenda leta yateza gutanga uburyo bukwiye kugira n'abo bantu bashobore kwitura ubutungane. Ibyo byo gufasha abantu aho nikora ibintu bita mu gifaransa aide legale icyo ni igikorwa cya leta leta itaza kurondera uburyo buhagije kugira abo bantu bose dushobore kubafasha bashobore kwiruka ubutungane atangorane.
Yari Salvatore Kiyuku harongoye urwego rw'abashingwa manza bahano ibujumbura. Ishiramwe rihanira gataya k'abanyorora AVDP naryo ribona ko leta ngo yari ikwiye kumvikana n'iryo shirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe mu ntumbero yuko rishobora kubandanya rikorera hano mu Burundi. Jean Pierre Ninteretse harongoye iryo shirahamwe VDP riharanira agateka k'abafungwa asigura ko aragahomba ntangere ku mashirahamwe yahora afashwa n'iryo shirahamwe mpuzamakungu mu bijanye no gufasha abafungwa. Akibutsa ko iryo shirahamwe ryari ko rirafasha cyane mu mugambi wo kugira ngo abafungwa bagabanuke mu mabohero. Jean Pierre Ninteretse harongoye ishirahamwe AVDP.
Ingaruka ni nyinshi haba ku byerekeye igihugu canke kubyerekeye abapfungwa kubera iryo shyirahamwe ryahora rifasha cyane kubiraba ibintu by'abapfungwa cyane cyane mu gufasha abashyirwa amanza kugira ngo baburanire abapfungwa batishoboye. Urumva rero hariho n'amadosiye yari ubutungane abashyirwa amanza bariko barakurikirana, none ayo urumva agiye guhagarara kuko uburyo bwahora butangwa nabo nyene bahora bafasha. Urumva iyo ukaye imiryango ntacyaba ingorane kugira ngo abashyirwa amanza babandanye bakora icyo bikorwa bahora bafasha abo bapfungwa. Ikindi nacyo bahora bafasha n'amashyirahamwe nka batwego kugira ngo batwigishe, batwigishirize abantu kugira twame tumenye icyo turiko turakora, cyane cyane muri nka twego duharanira agateka k'abapfunzwe, batugirira amahugurwa ku banywanyi bacu eka no ku bandi. Urumva ko ari agahombo gakomeye kuri twebwe no ku bantu basanze bapfunzwe. Ni ukuvuga ko iyo bariko barafata kugira ngo ayo madosiye abandanye akurikiranwe ahere n'ingoga no kugira ngo habe gabanuka ko abapfungwa murazi ko ari benshi mu mabohero byafasha cyane, kuko hariho n'umugambi bariko barakora cyane babona ko ariko batera imbere wafasha kugira ngo abapfungwa bagabanuke. None urumva ko byose bigiye guhagarara, urumva n'agahombo n'ibyo bura. Kumvise ko bavuze ko batazosubira mugabo sinzi ko bamaze kubishyira mu ngiro n'abo batanditse, ariko twibaza ko igihugu kuvuga ko bosubira bakicara hamwe bakaraba ko ibyo bintu bisabwa bogerageza bakumvikana kugira ngo ntihabe ingaruka mbi ku banyagihugu eka no ku gihugu. Ari ibyo bashobora kurondera buhoro buhoro babirondere, cyanke ari ibyo leta ishobora guheba ibahebere ko barabe ko yatacopa.
Yari Jean Pierre Ninteretse harongoye ishyirahamwe AVDP rihani agateka k'abanyororo, ibyo bakaba babishikirije nyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abashingwamanza batagira imbibe havaka sans frontiere ryafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byaryo hano mu Burundi nyuma y'imyaka 20 byari rimaze rikorera hano mu Burundi, rikaba risigura Kongo ryasanze ridashobora gushira mu ngiro ibisabwa na leta y'u Burundi kugira ngo amashyirahamwe mpuzamakungu yemeregwe kubandanya akorera mu gihugu. Avoka sans frontiere rikamenyesha ko mu byo leta isaba harimwo ibiteye kubiri n'akarangamutima karyo. Ndabutse yuko hano makuru y'iwacu mushobora kuyaronka no kuri telefone zanyu ngendanwa, muturungikira ubutumwa kuri WhatsApp telefone 76 ubusa 2 ubusa 4, mukatubwira yuko mwifuza kuronka amakuru y'iwacu mukanya tubandaniriza mu makuru ajanye n'indero.
Amakuru y'iwacu
mu makuru ajanye n'indero twabateguriye ishyirahamwe rihanye na gatoya k'abakenyezi rihuza abigisha ibijanye n'idini rya Isilamu ICDH gemeza ko abana babigeme bo mu idini rya Isilamu baheba amashure ku bwinshi. Mu matohoza iryo shyirahamwe ryakoze mu makomine atatu yo mu ntara za Bujumbura, Mairie Muyinga hamwe na Rumonge ku banyeshure 2,236, ngo ibice 29 n'ibice 4% by'abigeme barahevye ishure. Leonia Mina hajejwe iterambere ry'umukenyezi wo mu idini rya Isilamu muri iryo shyirahamwe hasigura ko mu bituma habigeme b'abisilamu baheba ishure ngo harimwo ko birukira kuja kubaka izabo, hamwe rero n'inyigisho bahabwa muri iyo dini zivuga ko umukenyezi ari uwo kuguma mu rugo. Leoni Amina:
Nukuri ibiharuro ntibishimishije, turavye urugero abana ba Kisilamu bigako, turavye nk'abigeme n'abahungu washaka ba Kisilamu baratangura ishure shingiro baratangura ku bwinshi, ariko byaro byatweretse yuko bagejeje hagati baraheba. Hanyuma tugeranije abahungu n'abigeme ba Kisilamu, abigeme baraheba cyane gusumba abahungu, nk'abigeme cyane cyane benshi babagiye kubaka izabo. Hariho ikindi bahuriye ko kijanye n'inyigisho baronka, bakababwira yuko umwana w'umwigeme ni uwo kuguma muhira karaba ibyo mu nzu. Hanyuma dufashe ku mashuri ingene bigenda kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu haheba abaki, ariko benshi haba ku bahungu canke ku bigeme baheba cane hagati yo mu windwi no mu icenda, no kuvuga urugero rwa kane rw'ishure shingiro. Ico tugiye gukora ubwa mbere ikicirwa twakigize mu ntumbero y'umugambi dufise mu ishirahamwe ICDH jijuka mukenyezi, dushaka kwigisha abakenyezi ba Kisilamu n'abigeme kwiteza imbere. Hanyuma kuri ibi byo kwiga naho ico tugiye gukora no guhimiriza, duhemerize abavyeyi kuko hanini nibo bafise uruhara rwo kwereka umwana, nibo bafise uruhara rwo kwereka intumbero nziza abana babo ingene boja kwishure bakagumayo kuko nk'ivyo byo guhe bishure cyane cyane ku bana babigeme abavyeyi bafisemo uruhara runini ya cyane dusabe n'abadutwara mu dini rya Kiislamu badufashe babicishije kubatanga inyigisho abayimamu badufashe babitangaze babyigishe hanyuma dusabe nabo mu ntwaro kuko abasilamu tuba mu gihugu nk'abandi nabo badufashe kuko aho tuba hari habaserukira intwaro hanyuma umwana ahevye ishure umuvyeyi bamushikire bamukarire kugira ngo ashobore kubandanya ahimiriza umwana wiwe aje ku ishuri.
Ubushikiranganje bujejwe kugwaruka buhamagarira abasanzwe bafasha mu gisata cyo gufasha kugwaruka ko bandanya bafashanya na leta mu bijanye no gushigikira ugwaruka. Vine Butoyi hajejwe ubwo bushikiranganje akemeza ko leta itoshobora kwifasha yonyene bijanye no gushigikira ugwaruka. Ibyo akaba yabishikirije mu nama yahuje kuri wa kabiri ubwo bushikiranganje n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi bijanye no gufasha ugwaruka. Vine Butoyi n'umushikiranganje ajejwe ugwaruka.
Uno munsi yo twifuje kubwira abadufasha muri ico gisata kugira ngo dushire ingufu hamwe dukurikiranire hafi ugwaruka rwacu ndetse ejo ni bazababazwa iby'iki gihugu rube ari ugwaruka responsable ugwaruka rushora kwiteza imbere ari uherereye rukihakazi ndetse rugahakazi n'abandi. Ibyo byose leta y'u Burundi ntibishobora yonyene itabifashijwe namwe bwe mwese mukorera muri ico gisata. Aha rero kwagomba kubashimira kubikorwa bidasanzwe musanzwe mukora muri ico gisata ariko kandi tubahamagarira gushira hamwe ingufu kugira ngo bikunde ibikorwa byose dukora mu gisata cy'ugwaruka tubikurikiraniye hafi nk'ubushikiranganje bukurikirana ibikorwa bijanye no gufasha ugwaruka kugira ngo bikunde rushike ku ntambwe ishimishije y'iterambere cyane cyane ko ibikorwa tubitanguje imbere gatoya yuko amatora atangura ya 2020 aho twifuza yuko ayo matora rwaruka ruzoyajamwo rutekanye rutaraba na ribi atawanjya wangura kubera ko muzoba mwafashije kubera yuko tuzoba dukorana ibikorwa bitari bike byukurikiranira hafi rwaruka rwacu ku Burundi.
Yari Evine Butoyi umushikiranganje yajejwe rwaruka. Hano makuru tyarangirize mu ntara ya Muyinga ahabagendana bumuga muri yo ntara basaba ko boshigwa mu nzego zifata ingingo. Richard Muhigigwa harongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abagendana bumuga mu ntara ya Muyinga yemeza ko ubu abagendana bumuga muri yo ntara bijukiye kuja mu mashirahamwe. Ivyo navyo ngo bikaba vyarafashije ko abagendana ubumuga bahora bibonekeza mu mabarabara bagenda barasegereza bagabanuka ku rugero runini. Muyinga Apollinaire inkuru nziza.
Kuva mu 2015 amashirahamwe atanu y'abagendana ubumuga mu ntara ya Muyinga baragiye hamwe gira urunani bise ihuriro ry'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga y'Imuyinga. Ayo mashyirahamwe ari mu makomine atandukanye iyo ntara akaba yigisha abanywanyi bayo kurima no korora kubarira no kubaza umumwe wese bivanye n'ivyo ashoboye. Mugirwa Rishare arongoye iryo huriro arashima intambwe bageze ko mu kwiteza imbere kuko ngo atamuntu ari mu ishyirahamwe akijya gusegerereza ati mbere n'urugero rw'abasega mu ntara ya Muyinga gwaragabanutse cyane. Uyo murongozi w'urunani avuga ko uwo basanze ariko arasega bamwegera bakamuhanura kugira ngo aje mwishyira hamwe. Avuga kandi ko bishimira intererano yabo mu iterambere ry'intara gutyo ngo bagahindura ishusho abantu babafise ko batunzwe no gusega gusa. Aravuga ibikorwa bamaze gukora nko gukingira ibarabara rya Muyinga Karusi mu gutera ibiti bishika amajana abiri hamwe no kubaka ingazi zorohereza abagendana ubumuga kuduga mu mazu ageretse y'ibiro bimwe bimwe nko kuri komine kuri sentare n'ahandi. Mugirwa Rishari asaba abagenzi we bagendana ubumuga bagisegerereza kwibarabara mu isoko n'ahandi kubiheba nyabuna bakajya kwiga imyuga mu mashyirahamwe kuko ngo atamutahe bazokura mu gusega uretse agasuzuguro. Nayo abajeje intwaro abasaba ko bobashyira mu nzego z'intwaro no mu makomite y'iterambere kugira ngo nabo baserukigwe n'ibyimviro byabo bikoregweko. Umuhanuzi wa Buramatari intara ya Muyinga ajejwe ubutunzi aremeza ko abagendana ubumuga batagisegerereza muri iyo ntara akanabashimira ko baterera no mwiterambere. Kubijyanye naho no kuja mu nzego z'intwaro abasaba kuja mu migambwe ariho bashobora gushyirwa imbere n'umugambwe barimwo ngo bagaheza bagatogwa nk'abandi. Tumenyeshe ko iryo huriro ry'abagendana ubumuga ngo rifise ikonti begeraniriza ko intererano kugira ngo baze barafashanya iyo bikenewe. Ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga, Apolinaire Nkurunziza ku bwa iwacu.
Apolinaire Nkurunziza, urakoze. Ni kuri iyo nkuru ivuga mu ntara ya Muyinga, amakuru y'iwacu twe twabateguriye kuri wa kabiri acyagarukirako. Christine Kamikazi na Rikonde abashikiriza nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye. Nibagiye gushimira abagenzi anje bafashe kuyatororokanya. Mugire ibihe byiza mwese, murakoze.
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.